Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Radio Nzamba muriko murakurikira ndabahaye mwiriwe mwabyumvise umwanya wa makuru mu Kirundi cyangwa ikazo makuru yacu yo kuri wa gatatu nigenekerezo ryandwi Kigarama umwaka wa 2022 aya makuru twateguriye yagizwe n'ingingo muri nkuru zikurikira. Harikiziga chumpaso ni kimazimisi ibiri gitowe mu ngagara mu makuru yatohojwe n'uruganda rwa Radio Nzamba agateka kawe amenyesha ko nyakwigendera yapfuye amaze gukubitwa buyoka mu rugo rwa General Isidore ndiho kubgayo ari naho yoba yarasandabiye. Ikena ryamazi naryo rimaze hafi indwi zibiri yibonekeza mu gisagara cya Rumonge ziteye umutima uhagaze abanyagihugu baho mu Rumonge bakaba batinya ko bazohava bagwara indwara zifatiye ku isuku rike. Nayo mu makuru y'inkino igihugu cya Maroc nico gihugu cya Afrika cyaraye kirose amahirwe yo kuja mu gice cya kane cy'inkino ziriko zibera muri kata twabibateguriye muri ano makuru mu kanya tubabwira inkuru imwe imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndashe kubaha mwiriwe ndabaha nikaze muri ano makuru amakuru duhera mu gisata cy'umutekano muke Alice na Okagiye amaze iminsi ibiri yaratowe ikiziga hafi y'ibiro vya Sodeco akaba yiciwe ku rugo rwa General Isidore ndiho kubgayo ubwo rugo rukaba ruri muri quartier y'icenda ya zone Ngagara imbere yuko aza gutabwa muri ico kibanza. Amakuru Radio Nzamba yatohoje yemeza ko uwo mukenyezi yakubiswe buyoka n'abajeje gucungera ubuzima bw'iyo nkwazangabo mu gipolisi gushika naho acikana. Inkuru tubaza Bonfise niyongere.
Kuri uno wa mbere n'ico kiziga Charles Ntawukagiye yahora akorera muri Pharmacy Salama caboneka mu nkengera za Societe Sodeco iri aho nyene mu Ngagara y'icenda muri zone ya Ngagara. Ababonye uwo mukenyezi akiri muzima bemeza ko yinjiye mu rugo rwa General Isidore ndiho kubgayo ku mutaga ku munsi w'Imana. Ico gihe ngo abapolisi bamucungerera ubuzima bariko bivuna akanyota mu micungararo yaho mu gihe shebuja we yari yihengetse aryamye. Ayo makuru nyene akavuga ko General Isidore ndiho kubgayo yahavuye atuma ko abo mucungerera ubuzima abo nabo akaba ari nabo bahavuye acisha ku buhomba uyu mukenyezi nk'uko babibonye babivuga.
Mdama kwa mungu, yinjiye murugo umu generale yitwa Isidore. Umu generale wa kawasuke kwa ukana, umugore wivu. Umu generale yero, yara jami, hanyino mwovishe, yutakwari njira. Kafosa yu wajwa kumizu wa wataire, embu wataire polisi. Hali njira murugo, alishkarisa mwisaro, anasolisi kumeza, aliselfu. Iselfu ya kumbuna hale mwona hayo na kabinyo, mwachala kayo. Hanyima, hawa na wesha wajwa. Kira suwa wa jami, atika uja, hazumu mwaja kumeza. Mwereo gara anwana kakabini kawa kukusha soka sosi ya wacha msora hazi polisi ya makuwa uweze imala maa yukuwe ila baywa taire embo wacha mwuchako kwa mkutia mwuruko paramu kuita eme wakulisa soka akoro gara soka amazi kusha naho ashikana kusha na mwijoro kusha teke kusha na kutale kuiso deko ni hefa ya karitine fauba.
Uwiboneye uko byagenze yongera akavuga ko biteye agahinda kubona uwo mukenyezi utashoboye gutabagwa avuga ko ako gace kabeyemo ubwo bwicanyi kabamwo umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi urongoye igisagara cha Bujumbura hamwe n'icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka
ukuvura zahaba rero Isidore ni Jason cyane gose ara kicubuntu kumurango riza abantu babona barorera barengana bibona atabashangukira kimwe uwo Isidore abakora rya gatanu haruguru w'umukuru w'inamashinga amateka Ndayirare na Mer Brazil aya impande haba icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka urumva abantu ko hari abantu b'umutekano bakwiye abacungire bonyine bararenzeko
Kadyo inzamba agateka kawe twavuye turondera iyo ntwaza ngabo ipete ya general mu gipolisi cy'u Burundi izidondo ku bwayo ariko tukaba tutashoboye kumuronka
urakoze bofise niyongere umunywanyi wa CNDD-FDD akaba yaheruka kubogozwa ku burongozi bw'umutumba butezi akekwa kwica umunyagihugu yaraye arekuwe ariko rero iryo rekugwa giwe iteye amakenga abanyagihugu butoyivensa yarekuwe inyuma yaho umushikiriza manza wa Rutana yankiye ko ajanwa mu yohero rikuru rya Rutana kumvo z'umutekano wiwe ico batinya ngo nuko abo yapfungishije abarenganije bari muri iryo bohero bari guhava bamugira nabi ni nkuru tubaza Pierre Gahungu
nuko bivugwa n'isoko ryacu muri parke ya Rutana Vincent Butoyi yarekuwe inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri ngo akaba yarekuwe n'uburongoye parke ikukira Sentare isubiramo imanza ya Makamba irifasi nayishimiye Vincent Butoyi yarekuwe inyuma yaho yari yahagaritswe n'igipolisi mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo akekwa kugira uruhara mu igandagurwa rya Gamaliel Vioname umunyagihugu wo ku mutumba Butezi wa komine Giharo uwo bikavugwa ko yagandaguwe inyuma yo gushira habona amabi yakozwe na Vincent Butoyi imbere y'uko abogozwa gutwara uwo mutumba muri Nyakanga iheze ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2008 Munyonyo Parke ya Rutana ikaba yari yamurungitse mu ibohero rikuru rya Rutana ariko procureur wa Rutana agahava ahindura avuga ko yogumizwa mu gasho k'igipolisi kuko yaronse amakuru ko abanyororo barenga 30 yapfungishije agitwara umutumba Butezi bahava bamwihora bamwe mbere bakavuga ko yaba yarekuwe hatanzwe ibiturire baravye icaha yakurikiranwa ko Elivaz Ndayishimiye arongoye parke isubiramo imanza ya Makamba akaba yemurekuranye n'abandi banyororo bagera ku 10 bidi ni Methodiste ni bigiharo bari bamaze hafi ukwezi bafunzwe bivuye ku njyane ziri muri iryo shengero uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka umushikiriza manza wa parke ikukira Sentare isubiramo imanza ya Makamba kugira ngo agire ico avuze kuri iryo rekugwa
Urakeneye nawe Pierre Gahungu hadyo inzamba makuru twategurira abandanya ibikorwa byo kubaka urugomero Jiji Murembwe byahagaze mu gitondo cyo kuri wa gatatu kukaba byatewe nuko abanyagihugu basaba igice cya kabiri cy'umuzibukiro bazindute bazibira ibarabara rija kuri urwo rugomero ibarabara ryahavuye riboneka kugurwa inyuma y'ibiganiro byahuje abo banyagihugu bujejwe gukurikirana ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bakaba havuye bumvikana ko umuzibukiro ubazo uronswa igenekezo rya 2020 kigarama umwaka nkuko bivugwa nabo basaba umuzibukiro tumenyeshe ko abanyagihugu basaba umuzibukiro barenga ijana bakaba basaba amafaranga agera ku miliyoni 30 mukanya turabandanya namakuru turiko turashikiriza iyi ni Radio Inzamba muriko murakurikira
Inzamba
Hachindwi izibiri abanyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge atamazi bafise ababa muri ico gisagara cy'umanuko w'igihugu bakaba bikora kumazi y'ikiyaga Tanganyika no kumazi y'imvura bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike n'inkuru tubaza Jean-Jacques Habarugira
Aho mu gisagara cha Rumonge mu gatondo ka kare nibonekeje uruja n'uruza rw'abantu benshi bafise ibikoresho byo kuvoma amabido canke indobo ku mutwe bamwe baba bariko bava canke berekeza ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika amakuru avaho mu gisagara ca Rumonge akavuga ko indwi zibiri zigoroye atani ry'amazi riharangwa ubu abanyagihugu bakaba bikora ku mazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu guteka kumesura canke gukora ayandi masuku atandukanye baba akavuga ko bibaruhisha kandi nabo bibatwara amafaranga menshi cyane mu kuvomesha mu kiyaga ca Tanganyika ibido y'amazi ikaba ishobora kugugwa amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi biturutse aho umuntu aba ayo makuru akabandanya avuga ko umuryango ushobora gukoresha amabido 10 ku munsi abanyagihugu bakavuga ko aya mafaranga ari menshi cyane bakaba kandi bafise ubwoba ko bashobora kwandura n'indwara zifatiye ku isuku rike biturutse kuri ayo mazi bakoresha yo mu kiyaga ca Tanganyika kuko abayuzuye imyanda iva mu makaritsiye y'igisagara ca Rumonge acare cyane muri kino gihe c'imvura bagasaba abajejwe intwaro n'abarongoye igisata c'amazi muri Regie des Eaux gutorera umuti ico kibazo uruganda rwa Radio Inzamba agataya kawe rukaba rutararonka abarongoye igisata ca Regie des Eaux muri iyo ntara kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo
aho nyene mu ntara ya Rumonge Janvier Habarugira imyidogo ngo ni myinshi mu bigisha n'abayobozi bakorera mu mashure ari mu makomine amwe amwe ategereye ibisagara mu ntara ya Rumonge bagiriza umuyobozi w'indero muri iyo ntara kwimurira ku mashure yo mu gisagara abigisha bamwe bamwe mu gihe hari amashure abakenye cyane. Karine Dusabe:
bamwe mu bigisha bimugwa nabahora ku mashure ibisata bimwe bimwe canke ibice by'amashure byafuswe imvo ayo mashure abatamenyesheje neza mu bibazo bya leta. Amakuru ava mu ntara ya Rumonge amenyesha ko abo bigisha bakorera mu makomine atandukanye yo muri iyo ntara bakora uko bishoboka kose kugira ngo bace bimurirwa cane cane mu gisagara ca Rumonge canke ibindi bisagara nka Magara na Gitaza mu makomine ya Bugarama na Mubuta. Umuyobozi w'indero mu ntara Isaac Ndikuriyo aragirizwa kujya ibiturire mu gutoza amafaranga angana umuriyoni ku muntu kugira ngo yemere kwimurira muri ivyo bibanza vyiza vyiza abo bigisha. Ingaruka ni nyinshi mu bijanye n'indero. Abigisha bimurirwa kuri ayo mashure bisanga atakazi bafise kuko icigwa kimwe bashobora no kugihurira ko ari batatu mu isomero rimwe. Ku rundi ruhande hari amashure ari kure y'ibisagara ari mu bukene budasanzwe bw'abigisha. Abayobozi bayo bakaba bavuga ko bafite ibibazo by'itangwa ry'ivyigwa ku buryo bikora kubakutsa kivi n'abakorera bushake. Mu gihe ivyo bisaba uburyo hari abahitamwo kuvyihoza nkuko amakuru ava mu Rumonge abandanya bivuga. Aho hose abanyeshure nibo bagwa mu mporero kuko ivyigwa bidatangwa neza mu mashuri amwamwe. Ivyo vyose biriko biba mu gihe iyo ntara ya Rumonge yama ibiyanyuma mu bibazo vya leta. Bukaba atari ubwa mbere ubuyobozi bw'indero mu Rumonge mvugwa ko inyifato nk'iyo. Mu mezi atatu aheze umunyamabanga wo muri ubwo buyobozi yakatiwe umunyororo w'imyaka ibiri yagirijwe gutoza amafaranga y'igiturire umwigisha wo muri komine Buyengero. Intara ya Rumonge nyene amwemerera ko azomufasha kuva muri iyo komine akaja kwigisha mu gisagara ca Rumonge. Uwo yavuga ko mu mahera yaka yategerezwa kugaburwa n'umuyobozi w'indero mu ntara umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge. Abanyamabanga bo mugambwe uri ku butegetsi mu makomine ya Rumonge na Buyengero nkuko yabisiguye imbere y'intahe muri sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge. Uruganda rwa radio Inzamba rwagerageje kurondera ku telefone Isaac Ndikuriyo umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kugira agire ico avuze kuri iyo myidogo. Ruramukena:
igihugu ca Maroc caraye kironse uburenganzira bwo kuja mu gice ca kane gishira icanyuma muri za nkino z'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ziko zibera hariya mu gihugu cya Qatar. Maroc ikaba yirahiye Espagne bageze mu mapenalti igihugu cyonyine mu byari byaserukiye Afrika kikiri mu ihiganwa. Amakuru y'inkino tashikizwa na Alexandre Nyungeko.
Ibihugu munani bizokina igice cya kane gishiri cya nyuma muri za nkino z'igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru ziko zibera muri Qatar byamenyekanye byose. Ni nyuma yaho igihugu cha Maroc gikoreye ibitangaza mu gukuramo Espagne kimwe mu bihugu vyahabwa amahirwe yo gutwara ico gikombe. Maroc yatsinze penalty zitatu ku busa. Ni nyuma yaho rukino rurangiye ari ubusa ku bundi umunyezamu wa Maroc akaba ariwe yabaye intwari muri ubu rukino mu gukuramo penalty zibiri za Espagne. Maroc caraye kibaye igihugu kimwe rudende muri bitanu vyari vyaserukiye Afrika muri izo nkino gishoboye gushika kuri iyo ntambwe yaheruka gushikwa ko na Ghana hari mu 2010. Amerika y'Epfo nayo isigaje ibihugu bibiri arivyo Brazil na Argentine. Aho ni mu gihe Uburayi ari bwo busigaje ibihugu byinshi kubera bisigaye ari bitanu arivyo Bufaransa bufise ico gikombe. Croatia yakinye urukino rwa nyuma mu gikombe giheruka, Ubuhorande, Ubwongereza hamwe na Portugal. Inkino z'igice cya kane gishiri cya nyuma zizotangura ku munsi wa gatanu isaha 11 z'umugoroba amasaha yo mu Burundi. Croatia izokina na Brazil isaha 3 z'ijoro, naho Ubuhorande bukine na Argentine ku munsi wa gatandatu isaha 11 z'umugoroba. Maroc izokina na Portugal mu ijoro, naho isaha 3 Ubufaransa bukine n'Ubwongereza.
Urakoze Alexandre Nyunge kwenye ngadu chedu sozele la ano makuru dushimile mwese mwafashu mwanya woku tukumviliza wagenzi manje ba fashije kwegera nyano makuru kukiza humo yumba na mwenyene barakenuye mugire umugoro wa mwiza Edi Claude Ninaze nijana kando wa shikiza makuru na utaha kuri Radio Inzamba gateka kawo.